Alphonse kubw'Imana rimwe ngabwe ivyuma elahi lakoze njenje kubashikiriza no makuru agize neza ingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagihugu bakorera imirimo hafi y'ikigo bita Cercle Hippique kiruhande y'ishure ryisumbuye gitiriwe ikiyaga Tanganyika ni muri komine ya Mukaza babangamiwe n'abasuma bategera abarengana bakabiba ibyo bafise mu masaha y'umugoroba. Ishure shingiro rya Buhoro muri komine Tangana n'intara ya Butanyerera rirakenye intebe cyane, aho abanyeshuri barenga 190 bafise intebe zitarenga 130. N'ishure kandi rikeneye abigisha bashika kuri 18. Umugwi Severin ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watanguje cese kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Burunga ibikorwa vyerekeye gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo. Muraza kubikurikira murano makuru ngize ingingo nkuru zigizana makuru kazi
isanganiro inami sumbingimba.
Subire ndabahikaze murano makuru. Abanyeshuri babiri bakomeretse amasomero 15 n'ibikoresho by'abanyeshuri bitari bike n'ibyo nonekaye mu mashure hamwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura igitiri umweranda Ndereya ryo mu Kinama, ishure shingiro gitiri umuryango mweranda ryo mu Kinama hamwe n'ishure gisumbuye ryo mu Kamenge bivuye kumvura ivanze n'umuyaga mwinshi yaguye kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu bayobozi bo kuri ayo mashure bavuga ko baronse amashure baba barabatiza aho abana bigira mu kurindira ko amashuri asanurwa, abandi nabo bakavuga ko batararonka bose basaba leta kubafasha gusanura ayo mashure yononekaye. Ni nkuru ya Stella Ndashimi.
Ku ishure nshingiro Saint Famille ryo mu Kinama abanyeshuri babiri barakomeretse biturutse kuri iyo mvura nkuko vyemezwa na Theodore Kwizera umuyobozi w'iryo shure.
Uvuga ndiko ndavuga nk'amashure na mashure ashika 4 na 3 yononekaye cyane n'ishure rimwe havuye kwibatirimo. Wari umwanya abanyeshuri bakiri mu ishure ntibari bwatahe, abana babiri baragize ubwoba bariruka baca bahitana iyo mabati ari karaguruka arakomeretsa abana babiri mu mutwe. Kuri ayo mashure yononekaye ashika 3 yononekaye cyane, abana ntibashobora kwinjira mu ishuri ntibikunda bari mu mihana yabo. Ni abana bashika 598, abo rero bari muhira ntibariko bariga.
Hirya yaho gato ku ishuri Saint André ibisakazo vy'amashuri ndu vyaragurutse bisigurwa n'umuyobozi w'iryo shure Rishane Sabiyumva.
Hashobora kunonekara ibirasi bishika kuri 9 vyaragurutse, uvuga nta bana bashobora kuvyigiramo kubera amabati yaragiye yose. Twebwe nka lycée Saint André dufisemo amashuri ashakurindwi niyo yononekaye. Hariho iyindi shuri rya maternelle rifisemo ibirasi bibiri.
Kubera ko igice cyari kigeze kure baciye babwira abanyeshuri kuja bariga inyuma ya saa sita mu kurindira ko ayo mashuri asanurwa nk'uko bibandanya bivugwa n'uwo muyobozi. Ku rundi ruhande mu Kamenge ku ishuri ryisumbuye lise Municipale Kamenge habomotse isomero rimwe. Umuyobozi w'iryo shure avuga ko abanyeshuri barungitswe ku ishuri nshingiro ribanye Ecofo Kamenge kugira babandanye vyigwa. Abo bayobozi bose basaba leta n'abagira neza kubafasha gusanura ayo mashure.
Stella Ndashimi, urakenuye inzu 200, amasomero 3 n'amashengero 3 nivyo bimaze kumenyekana ko vyasambuwe n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga muri komine ya Cibitoke na Mugina mu ntara ya Bujumbura ku mugoroba kuri uyu wa kabiri. Iyo mvura ikaba yarononye kandi imirima y'ibitoke, ibigori, imyumbati n'ibindi. Abajejwe intwaro bavuga ko hari n'ibikoresho by'abanyeshuri vyononekaye. Abanyagihugu bakaba basaba inzego z'igihugu gukora ibishoboka kugira abagarukire kubakozwe ko niyo mvura. Abanyeshuri barenga 190 bo ku ishure shingiro rya Buhoro muri komine Tangana n'intara ya Butanyerera bicara ku ntebe zitarenga 130. Kubera ubwo bukene bw'intebe hakaba hari abana biga bicaye hasi n'abandi biga bahagaze. Musaneri wa komine Tangara cyo kimwe n'umuyobozi w'iryo shure basaba babishoboye gufasha kugira abana baronka aho bicara. Iryo shure risanzwe kandi rifise n'ubukene bw'abigisha, ubu rifise abigisha 9 gusa, rikaba rikeneye abashika 18. Apone Muzagara.
Nkuko bivugwa n'umuyobozi w'iryo shure shingiro rya Buhoro, rifise abanyeshuri 198, ariko intebe bicarako ntizirenga ijana na 36 vuga abana barenga indwi ku ntebe benshi rero nkuko bibandanya bivugwa na pension mu hakwanke arirongoye bicara hasi ku mabuye canke ku bigene by'ibiti abandi bagakurikirana ivyigwa bahagaze inkurikizi abana ntibaheza ngo bamenye kwandika gutyo ubumenyi bukababuke n'umwimbu gakurikira si ivyo gusa iryo shure ntirirenza abigisha 9 bakurikirana abanyeshuri 864 babiri nibo arabakutsa kivi izo ngorane nizo zatumye umwe mu mvukira z'uwo mutumba buhoro ambassadeur Dieudonné Ndabarushimana abashikiriza kuri uyu wa kabiri imfashanyo y'intebe 100 n'amakaki y'abana banawe nikora bahora biga batazifise 130 n'ibindi bikoresho by'ishuri Mustanteri wa commune Tangara Jean Pierre Ndikujyayo arashimiye iyo ngabire agahamagarira n'izindi mvukira kugira nk'uko kuko commune yose ya Tangara ibuze intebe zingana 10,608 Ingozi, Ponari Muzagara, Radio Isanganiro.
Ponari Muzagara, urakenuye bamwe mu banyagihugu bakorera imirimo hafi ikigo bita Sacre Ipike kirabona n'ishure gisumbuye gitiriwe ikiyaga Tanganyika ni muri komine ya Mukaza bavuga ko babangamiwe n'ubusuma bwibonekeza muri ico kibanza cane cane amasaha y'umugoroba abaganiriye n'isanganiro bavuga ko abo basuma bategera barengana bakabiba cane cane amatelefone n'amasakoshi ngo bagaca biruka muri ico kigo bita Sacre Ipike abanyagihugu bagasaba kwico kigo cyo zitirirwa neza kugira ubwo busuma bugabanuke Clovis niyo nkuru
Tamaze kubona naho bamaze gutwara telefone nabana babana bo mu barabara niho duhora tubona kenshi babiko
muri make nabantu imiyabaga
abo ni bamwe banyagihugu bakorera imirimo itandukanye hafi ico kigo ita Sacre Ipike muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura niko ibarabara rigabura ico kigo n'ishuri rise Dirake Tanganyika ya mbere abanyagihugu bavuga ko kenshi bwo busuma bukogwa hanini nabana bo mu barabara ngo kuko harimo abana nabusanga bakuze
muri make nabantu imiyabaga beje usanga ari bajya abana bo mu barabara n'ubusanga bigwiremo cyane amatelefone cyanke bajya badame bujya bushakoshi bagenda mu minwe barakunda kuba kubaka cyane cyane
sino mu masaha ku mugoroba gusa hari gihe usanga gutababurira rwose nka 16h turamaze kubona aho mudamu bamaze kumutwara ishakoshi ariko ararengana n'amaguru turamaze kubona naho bamaze gutwara telefone nabana babana bo mu barabara niho duhora tubona kenshi babikora hanyuma bariruka bakirukira mu ishamba mugabo ntitubona neza aho baba bagiye kuko nk'ubutwebwe ntitubirukako ariko hari ababiruka ko bavuga ko baca binjira muri rya shamba ryo ngaho haruguru
abo banyagihugu bavuga ko yabo bana bivye ikintu nk'itelefone ngo baca biruka muri ico kigo cya Sacre Ipike kandi ngo ntawe ushobora kubakurikira kuko ngusanga hari abandi benshi bakorana bagaca baza bonse
ukuntu ubusuma bukunda kuba iyo uri kwarengana bakakora nk'ikintu rahigupapura gaca biruka bagatera baje mu ico kibuga kiri ngaho ugerageje kubakurikira uwe ntubuhamenyereye iyo ugize ngura bakurikira ari gusanga hari abandi benyegeje risanga uguye muri benshi bakubwira nabi gusuma
ubusuma burakunda kuhaba kenshi ku muhoro ubusuma bukunda kuba kenshi ni ubusuma bukapara amatelefone cyangwa burya busakoshi usanga abadamu bagendana no mu modoka birashoboka ko ashobora kwambuti yaje umuntu afite telefone umuntu ari gutya yafuranye imodoka waba ubundi araza akamupapura ya telefone asayiruka amaze kwiruka kubera ahantu abajyanye tutashobora kwinjirayo kuvuga birutse binjira mu iryo shamba riri ngaho mu iryo shamba riri ngaho rero twende dushobora kubwiruka yatujyanayo kuko tuba tuzi umutego uhari bakaba bafise umutego wariyo bene wabo ubwo bamara kugenda ariko usanga bakugiriye nabi
bagasaba ko icyo kigo cyozitigwa ivyo wabona vyotuma ubwo busuma buhabera bugabanuka
kuba twe icyo dusaba cyane cyane ni uko iryo shamba ngo rizitirire hamaze kuba korotire ryo bugabanuka
twebwe cyane cyane dusaba bayuko nkuko nabandi bayivutse bakotura aha kuri iri shamba ryo ngaho kugira baburi yo baca ntibasubire guca ngaho kuko yaba bafatika buri mbica y'abafati barabara abantu bo bafasha hari n'igihe babikora ku murango abantu bakaburi yo banyikiye baha kotuye nibaza yuko byogendeka
kuko bashikizwa nabo banyagihogo ngo ubusuma bene ubwo no mu bindi bibanza bya mu gisagara cha Bujumbura uribonekezaho
Urakeneye Clovis niyo nkuru umaze gukoga ko nubwo busuma muri ico kibanza nyene we watomora ko hari kuri uyu wa kabiri mu masaha y'isaha imwe z'ijoro mu gihe yari kwarataha avuye kwa muganga asaba inzego zibifite ububasha kuhashirika irindiro c'inyamiramabi kugira abahaca bakingigwe mukurikire
nibaza ko hari masaha ya 1 minota kumva ko navuye kwa muganga sama y'uburi 5 turaduga tushitse hari haruguru ugomba ushike ahantu kuri station impande y'ahantu hirya gato naho bagirira zirya farasi bakunda kuzogereza niho haza umugabo ntari nabo yaje aturutse ndiko ndagenda mpetse ishakoshi anirukinyuma arayi impapuro arayi kwega akwegana n'igitugu imana iramfasha igitugu nacyo cyabaye ariko acariruka ariruka ndako minduru ndarira ndaboroga hariho nabandi bantu babagabo n'abasore bari buzuranye kuri station baguma bandabisha amaso kandi rero mwiyo shakosha ari mutyango ngo byanjye ari amatelefone abiri yatachi n'indi ntoya harimo nagakate ko kwivuriza ko namvuye kwa muganga imiti sinabwa ya ronke harimo ifunguzo zinzu harimo ndufaranga dukeya byo byose byagiye uko nibwa mbona arengera mbona atacyo ndi gukwenda ku minduru baguma bandabisha amaso
mutiru none kugira ngo mwege kugira ngo gusuma gutuzwe abantu bakagutse bariga nkuko mwege kintu mbona cyo kugwa nkaho byabaye ko bona ko byogenda gute kubi
jewe nkaje byabaye ko benshi nabiyagiye barambira ngo hajya ngo bahafatira abadamu benshi ngo barabiba ngo barahibira ngo barabambi babiri ngo ahubwo nko bataguvunya kuboko ngo uri cyangwa babaguce ni imana wabwite rijya barabara riva muri Asiatique udugiye hajya impande ya Sedirake baca birukumba bagenda mu abiri ya biti je ku ruhande rwanjye ndasabye nk'inzego badufashe bahashire ba position ihaguma basagije umuhagitsi kibazo aronke abamutabarira barabikoze ngo bwa mbere bimaranga igihe gito ngo hari hibiwe ngo umugore w'umumajoro naho nyiri bamupapisha koje ngo acyara bihe rero babibandanye kukubera umutekano kari ya karere ntagumeze neza
Isanganiro amakuru tubateguriye arabandanya mu gwiseve aho jeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watanguje cese kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Burunga ibikorwa vyerekeye gutatura amatatu y'amatongo n'ayandi matungo kuvyanyazwe mu bihe by'amakuba bitandukanye Burundi bwaciyemo mu nama yo kumenyesha no guhimiriza ibyo bikorwa umukuru wo mu gwipye Claver Ndayicariye arahumuriza abafise amatatu y'amatongo hagahamagarira kandi abarundi gushigikira ukuri kuko uwo mugwi atamanza uzoca na yabatwara amaparake abasaba ko batokwakira imanza zijanye n'amatati y'ivyanyazwe muri ivyo bihe by'amakuba kuko amatati nkayo azokwigirwa muri uwo mugwi Elize Kwizera
mu nama yo kumenyesha no guhimiriza ibijanye n'ibikorwa byo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo yanyazwe mu bihe by'amakuba yagiye arisubiriza mu Burundi yo kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga umukuru w'umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Pierre Claver Ndayicariye amenyesha ko uwo mugwi atamanza uzoca
CVR nta manza izoca icyo kiragora kumva abacamanza sever nta manza izoca kuko sever subucamanza turagisigura mu ibwirizwa ukuri niko kuzokwama gutsinda ibihe byose
uwo arongoye umugwi sever akaba humuriza afise amatati y'amatongo na cyane cyane aho mu ntara ya Burunga aho uwo mugwi umaze kwakira amatati menshi
Burunga niyo ntara ya mbere irimo amatati menshi y'amatongo sever tumaze kwakira turababwiye tuti nimuhumure ukuri kuraje gutsinda ikinyoma naho tuzi ko iki cyo wagitoroshe ihiwa ni coroshe kubera hamwe hamwe kidindizwa n'ibinyoma
muri iyo ntumbero ahamagarira abajeje intwaro n'abanyagihugu badasigaye inyuma gushigikira uwo mugwi
ariko hari ibyo murinda kudufasha nk'abanyagihugu nk'aba mu bisagara nkaba mu mitumba ariko mwebwe abanyagihugu nimufashe umugwi sever muvuga ukuri mugwanye ikinyoma
nayo abashikiriza manza ba Republika Pierre Claver Ndayicariye abasaba kwirinda kwakira imanza zijanye n'amatati vyanyazwe mu bihe by'amakuba Uburundi bwaciyemo kuko amatati nkayo azokwigwa n'uwo mugwi iyo nama ikaba yarigamije gutanguza icese ibikorwa byo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo y'ivyanyazwe mu bihe by'ubwicanyi bw'izingu bwacikiye Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga Elize Kwizera Radio Isanganiro
Elize Kwizera urakenuye tuvi Burunga tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu banyagihugu bakorera hafi isoko ya Kote buri muri zone ya Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura babona ko ingingo yo guhana banywera itabi mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi yafashwe hataragera abaganiriye n'isanganiro bavuga ko ingingo ubwa yari nziza ariko ko leta yari kwiye gutomora ibibanza bihereza iryo tabibora inyweramwo bavuze inyuma y'itegeko nshikiranganje ryo mu kwezi guheze rihana barenga amategeko agenga isuku rishinze hadabu ry'amafaranga 100,000 k'umuntu anywereye itabi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi. Alex Ndayisenga
ubakira abantu banwe itabi bakarinywera ahantu ngene munsi
umuntu nimba kano ayora bakiherera
abone bamwe mu banyagihugu bakorera hafi y'isoko ya Kotebu iri muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abo ntibabona kumwe ibijanye n'ingingo yo guhana abanywera itabi mu bibanza bihuriramo abantu benshi ku ruhande rumwe babona ko iyo ngingo yafashwe hataragera kuko atanzu barinyweramo zihari
bisanzwe abantu banwe itabi bakwiye kuraba nyambara urinwa bahebesha itabi ni ibintu bigoye cyane leta kobora aba ahantu bubakira abantu banwe itabi bakarinywera ahantu ngene munzu bakaje ahantu hamwe bakarinywera fana kurinywera mu banyagihugu kwa itabi hagiye ayo urinwa siwe ari tumuriye mu banyagihugu nko turinga aha usanga arageze ingorane haba mu gohema cyangwa iki
yamande yijanze ni mushiro nini ndugaha abanwe bitabi baza baraza ari gure kwa buti kwa bose ngene gutumene mudanda yu ashire kwikarira amwe itabi giye ari maze kuri yegi
kurundi ruhande babona ko iyo ngingo yari ikenewe ku neza y'amagara y'abantu
oya nk'ikintu cy'itabi cyose dusa gutuziko ijya mwotsi atabari mwiza sanzo bakora yuko litera n'ingwara zitandukanye ino kitabi cyo kirumvikana umuntu nyimba kano ayora bakiherera ahantu yo bari wenyene akagafata abumva bo fata iyo ngingo yo kuri heba nabone bibakondiye bakarireka
oye itabi sigiye oya itabi nyimba mwe mwivise ko nkamwebwe mufise urusha kuri leta yanyu ariyo yacu ku gihugu ufite ingingo n'igihugu itabi ni mugirukano ndesa
ihadabu ry'amafaranga 100,000 y'amarundi akaba aricyo gihano kizohabwa uzofatanywere itabi mu bibanza bikoraniranwa abantu benshi nkuko biri mu itegeko nshikiranganje rijyanye n'isuku n'isukura ryatewe ku mukono igenekerezo rya 9 ku kwezi kw'icumu uyu mwaka n'abashikiranganje batatu w'ikigega cya leta w'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu abajejwe isuko n'umutekano akaba aribo bazotaburira igitaso uzobafashwe bakazoca bamwaka ibimuranga ibyo azosubizwa amaze kuzana icyerekana ko yarishye mu kigo cy'igihugu kigejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR.
Alex Ndayisenga nawe urakenuye imiryango 27 iba ku musozi wururutse ku mutumba Nyacambuko yo muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga ibwirizwa kuronderegwa vuba aho yimurirwa kugira ngo ikingigwe n'ingingo yafashwe na munama y'umutekano muri komine ya Rumonge kuri uwa kabiri yaremesheje na Augustin Minani umustanteri w'iyo komine ni nyuma y'imyaka inabo bantu batabarizwa ariko atagikogwa nk'uko urongoye zone Muzenga abivuga Jean-Pierre Misago.
Hari igihomoka kiri ku mutumba wa Nyacambuko kimaze imyaka 4 tuzemerera
inyuma y'imyaka 4 batabarizwa atagikogwa akimana prote aramutswa zone Muzenga hagezaho yibaza uzobazwa ubuzima bw'imiryango 27 iba ahururutse umusozi ku mutumba Nyacambuko
misozi ilata unigaga hanyuma nzu zitera zinyonga zijepfu mu mwonga
abaye gisema
gisema doter no kuvuga rero byafashe imijyango 27 ubu rero tuwe tuguma tuvuga tuti none abo bantu twabatabarije hamwe abo bantu bushobora kuzohava bahitanwa n'ibyo bihomoka bazava babazwa ndeko twebwe twabitanze mugabo ntibabagiriye sekuru
mu nama y'umutekano muri komine Rumonge yo kuri uyu wa kabiri Augustin Minani mustanteri wa komine Rumonge abona ko atawundi muti atari ukwimura abo bantu
nta muti bagize mu havuronga uzaba wubaka igihomoka ngo gisema ngo uyagarike no ya numbe cyoroshye twondere imitongo twimuriramo abo nabo gaca bavaho gaca bahare tugaca twatera ibiti byugumenye yose kuva abantu ari gisema ntabwo baba abantu tubakabira mu sanzu kuko gisema ushaka kuzobanda gasana n'abantu hagira ingorane mwebwe cyo mwondera ahandi matungo ya leta mubona ahari zo bisaba dukurira kugira ngo icyo tubagerere icyo tubapimira amatungo baho mwanya kuyimura amazu yabo hama aho naho cyo twatera ibiti tuhanyene tubashyira ibintu byo kugumya isi icyo numva twofata
mustanteri wa komine Rumonge atege kurongoye zone Muzenga gukurikirana ko bishigwa mu ngiro Jean-Pierre Misago mu Rumonge radio Isanganiro
vugunde meshi
amatati hagati y'abarongo ya hamashengero ashobora gutuma abayoboke bayo bicamwe imigwi nkuko bivugwa n'umuhinga mu bijanye n'intwari bereye bamwe mu banyagihugu ku mutumo nini muri komine Tangara intara ya Butanyerera bavuga ko bamaze kubona ayo matati mu barongo ya madini n'amashengero hamwe n'abajeje intwaro bakaba bavyemeza uca nayandi mvugire mesha naho nela muco
gutunganya ubutunzi bw'isengero canke idini kanaka canke gushaka kuja mu kibanza ca kanaka muri zo mpari zikunze kwibonekeza mu barongo ya madini bigatuma haduka indiane ibyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu ku mutumba munini uri muri zone gashikanwa muri komune Tangara mu ntara ya Butanyerera bahurikiye mu madini atandukanye aho babona ko iyo nyifato ishikaho na bemera Imana bashamirana itabereye ku bantu bigisha ijambo ry'Imana
abantu baba bamaze kwicamo ibice ico giye hagize nk'umushehe aja muri mimbari baragenda bakamukwega bakamusohora bagaterera nkiyo bakagira n'imyerekano yewe ga abantu amanama buye arakora no gukubitana bagakubitana
birashika mbere ukanasanga mwabo bashamira na burebure baba bafite byo baharanira ahubwo harabayemo no kwicana ugasanga bararoganye baragwana
Jean-Marie Nyonkuru arongoye zone gashikanwa aremeza ko ayo matata ahora yibonekeza nawe niyemeza ko akenshi abatewe no gushaka gusubirira kanaka mu ntwaro rero ngiyo babituye ngo kenshi baraje hagati bakaraba umutubereye guko ibintu bigasubira gufata umurongo
baharanira cyane cyane ibiti mwakiyumvira ati hajya kanaka ari mfashe nkagira umugumuko ahiga abakorege dufashanya arashobora kuhava nanje nkahaja akarorero hariho hajya kujya mutumba nini idini rya Islam ico gihe babona ko ubuyisilamu uri imice kubiri hariho community y'abakosibu akaba na community ya komibu barashamiranye banyitura jengerageje kumviriza ibyo bapfa nahavuye tubitoreye inyishu kandi kugera uyu munsi barambuye ati yana mwatugira yabaye nziza
Patiri Saint Florian ntibagirirwa umwigisha wa kaminuza mu bijanye n'intwari bereye harasigura ko hambavu izomvuza ashikirijwe ikindi gituma haba injyane ari kubera abagwanirira ibibanza kenshi bataba bashaka kurungura ahubwo baba bashaka kuyobora ngivyo rero bigatuma abantu bavyamiriza gutyo icuka kibi kikaduka
Hariho abantu bashaka kwita abayobozi kuko boba ari nk'abayobora bashaka gusanga bakoresha igitugu abantu nabo gati twenty turi nka turi abantu bazi ubwenge bazi gushishoza rero aho kurongora barayobora ico reka yashobora kuba ari ikintu gituma haba injyana hariho n'abandi rero usanga bagiye ati mbega we kubishoboye kubikora jese nubishobora bamatwumva yuko abantu mu mashengero bagwanye ugasanga basigaye bigenza nk'abantu ubwa mbere hari abantu bacanye batatu badahuza ku mvu niriya ariko byo bimaze kujya kuko batwara bakagwana urumva haba habaye za njyana zikivunga aba bakurikiye uriya n'abakurikiye uriya bashobora kumvikana
abona ko igikwiye ari uko habaye amatati buca bicara hamwe bakaje inama n'ingingo byanse hagakora amategeko
murabyo uko ikintu kibagenza kinini cyane rwose ni urukundo ubwa mbere nuko bacye bakuje hamwe bakabanza kumvikana iyo bidashobora kumvikana hagati yabo bashobora kuza bagahamagara umuntu akabafasha akabuzuriza ya gatatu nayo ni kino kwita arbitration bakahamagara umuntu akabashobora kubumviriza bose akabere ku murongo iyo bivuze iyo arbitration idashobotse naho urumva haba hasigaye iby'amategeko
umuhinga amenyesha ko mu kigo cakozwe mu mwaka wa 2004 hari amadini n'amasengero arenga ijana mu gihe uno munsi hari arenga igihumbi bitewe n'uko yagiye aricamo kubiri canke gutatu
Ni hano amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi agarukiye mwakoze kuyakurikira Elahi lakoze ni jenaye ko ndayabashikiriza Alphonse kubw'Imana yari mu ngabwe ivyuma mugira mu mwamwobawe